Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Alisa Kimana.
Amahoro iwanyu mwebwe mwese muri kumuhora wa radio Nzamba gateka kawe ndabaramutse ndabayikaze muri ano makuru turi kwiganiriza rya munani ramukiza umwaka w'2022 ano makuru tuyahere ku mwengo nkuru ziyagize ubukene mu gitoro mu gihugu bwatumye ibiciro by'ibindi bidandazwa biduga mu ntara ya Ngozi ho nyene byagwijwe inshuro kabiri nkuko amakuru avayo avyemeza biroko mu gihe leta iherutse gutangaza ko hari ingabire y'igitoro yatanzwe n'igihugu cy'u Buyapani izoshirwa ku isoko inzego nshasha nizo ziramutswa ibitaro bikuru by'intara ya Rumonge inyuma y'iminsi yariheze abakozi bagiriza ubuyobozi bwahora kunyuza amafaranga y'ibyo bitaro agera ku miliyoni 70 kubwo umushingwamanza Janvier Bigirimana yanonose amategeko asigura ko ingingo y'ubutungane ari ikwiye gucikurikira naye abanyagihugu wo ku mutumba Higiro muri komine ya Muhuta bari mu kangara tete inyuma y'imvura nyinshi yaraye ibasinzikaje mu ijoro ryakeye amahegitari y'imirima n'amazu atari make byaraye bihononekariye murabikurikira mu idonido subiye kubaha ikaze mwese
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
aya makuru tuyahere mu karere uno munsi niho abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa yaseba ni bahanye isango ryo gushyira umukono kumwengeruse gufatwa n'inama idasanzwe igira 19 y'abakuru b'ibihugu yemeje igihugu cya Repubulika ya Iharanira Demokarasi ya Congo ko cinjiye nyezi na mu muryango w'ivyo bihugu Felix Antoine Tshisekedi arongoye igihugu cya Congo yari yishikiye i Nairobi aho yakiriwe na mugenzi we wa Kenya Uhuru Kenyatta arongoye umuryango muri kino gihe abandi bakuru b'ibihugu bitavye ni Paul Kagame w'u Rwanda hamwe na Yoweri Kaguta Museveni w'u Buganda Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ntiyahishikiye kandi nta ntumwa yarari kuriwe kurungika ku rubuga rwa Twitter rwiwe niho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimye gucisha ubutumwa bwiwe bukeza mugenzi we wa Congo no kumuha ikaze mu muryango w'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC inyifato n'amagambo y'abarongoye u Burundi bisa n'ibitajanye n'uko ibintu byifashe mu gihugu akarorero n'umushikiranganje imigenderanire n'ayandi makungu aho aherutse gutangaza ko ingabire y'igitoro catanzwe n'u Buyapani kizodandazwa ico gihe nyene hari hatangwe kwibonekeza ibimenyetso ko igitoro kigiye kubura uno munsi kikaba ari nk'umuzi w'imbuye mu bice by'igihugu nka byose bikaba bifise ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu inkuru tubaza Josine Kaze
ibice by'igihugu aho igitoro gisa n'icabuze burundu ntibiharugwa mu minsi ibiri yonyene radio Inzamba agateka kawe yari yashikirije uko ibintu byifashe nabi cane mu cankuzo mu Rumonge no mu gisagara ca Bujumbura ariko n'ahandi hatari hake bikaba byifashe kumwe ariko rero ikibabaje kurusha no kwibura igitoro rica ritera ubuzima bw'abanyagihugu ubumera nabi kurusha kubera nk'ibiciro by'ibifungurwa bica biduga hamwe mbere ivyo biciro bikaba byikuze kabiri none Albert Shingiro yoba yarabanje kwiyumvira imbere yo kuvuga amajambo araho uko bigenda kose umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu igihe yashikiriza ko ingabire y'igitoro y'u Buyapani y'igiciro c'amadolari miliyoni 3 n'ibice 4 kizogurishwa ngo amafaranga azovamwo azokoreshwa mu migambi imwe imwe ya leta yabivuga asa n'utaco yinona aho hakaba haheze ukwezi kumwe kurenga gato gusa ayo majambo mbere akaba yatumye abatari bake bayanegura bamwe bati asa n'uwibagira n'ingoga kubera ibyaheruka kuba mu gihugu kuko ibiriko biba uno munsi bibura igitoro ataho bitandukaniye n'ivyari byaheruka gushika ico gihe amezi atatu yonyene araheze aho leta ifadikanije n'ishirahamwe Interpetrol gihari isoko y'igitoro yemeje ko igiye gutorera inyishu iramye ico kibazo ariko rero uno munsi biriko biraba aho abanyagihugu babura ayo bacira nayo bamira bivuguruza ayo majambo yose
ingaruka z'ubwo bukene bw'igitoro rero ni ibiciro by'ibifungurwa vyaduze hafi imfuro zibiri mu gisagara ca Ngozi kuvaho igitoro kidugirijwe abanyagihugu bavuga ko ubuzima bugiye kugorana kuko imiryango hari hasanzwe ubukene basaba leta gutorera inyishu ico kibazo. Inkuru yarawurunkengurutse.
Inkuru dukora mu gisagara ca Ngozi yizemyesha ko ibiciro by'ibifungurwa byaduze ku rugero rudasanzwe kuva mu ntango z'ukwezi kwa 12 inyuma yaho leta idugirije igiciro c'ibitoro. Umuceri bita kigori urimwe mu Burundi wagubwiye 1400 ku kilo mu ntango z'umwaka, ubu ukabugeze ku 2700 ku kilo. Uwitwa Gitega wagugwa 1600, ubu ugugwa 3000 ku kilo. Umutanzania wagugwa 2200 ku kilo, ubu ugeze ku 3500. Ikilo cibiharage cari ku 900, ubu kigugwa 1400. Ibyahora bigugwa 1300, ubu ni 1800. Ikilo cy'inyama cahora kigugwa 1800, ubu kigugwa 1010. Ikilo cibirayi cahora kigugwa 700, ubu kigeze ku 1100. Ikilo cy'amamesa cagugwa 2500, ubu kikaba kigeze ku mafaranga 600. Umwe mu banyagihugu abangahe Ngozi avuga ko ukubaho bigiye kugorana, bagatinya mbere ko n'abana babo bazohava bagwara indwara zifatiye ku gufungura nabi. Abasaba leta gutora inyishu y'ibyo bibazo.
Abasaba hari manyiki bimunsi hoho bigeze arengerana n'ukuri, none ko haradushonje ibintu byagurika byose byaduze ibeyi ahora nayo aho umuntu akorera amafaranga unayaronka. Amafaranga nimushahara bakora abakozi ba leta yunguka, ndetse niyo yunguraho ingene biduga ntiwomenya ukwezi ntiboronka amafaranga yo gusumisha muri misi kabisa. Urumva nk'ikintu kiduga nko nka 40% 30%, ni menshi cyane, menshi, ni ibintu bigoye cyane. Ibintu bishobora kubera abana n'ubutoki ngo ntugakore atakubwiye ukora gutatari biragoye cyane. Turagoye n'ukuri, sinzi ko abategetsi b'igihugu ni leta mbyeyi yacu yagenze kadusabira.
Ibyo biruko mu gihe mu gisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kijejwe ibifungurwa ku isi yose PAM giherutse kumenyesha ko ingwano y'Uburusiya na Ukraine izotuma hibonekeza inzara idasanzwe mu bihugu byo muri Afrika.
Dushimire Erawuru Nkengurutse. Ishirahamwe PACSEM rikangurira Abarundi guhindura ingendo, rirasaba ishirahamwe REGIDESO ijejo gutanga umuyaga vuba kwikubita gashi rigakoresha ubuhinga bugezweho iyo ririko rishiraho insinga z'amatara. Ni mu gihe umuyaga nkuba umaze iminsi ucikagurika uko haheze iminota 30 mu gisagara cya Bujumbura. Faustin Ndikumana arongoye PACSEM arerekana ko iryo cikagurika ry'amatara rigira ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu no ku gihugu. Kurikira
nera ngo mucika ucika umunsi wose iminota 30 utevye ugasanga gisabwa kumucika bwa mbere hoho kumwe ahunga umucika utaniko imirimo igabanuka cyane. Abantu barakora imirimo iragabanuka, ni ukuvuga ngo bita chiffre d'affaires bica bigabanuka. Chiffre d'affaires igabanutse n'inyungu y'amashyirahamwe ariko barakora irashobora kugabanuka, bigaca bituma rero n'amakoresha gutoza byose bigenda biragabanuka. Igikurikira ni karitsiye y'amaservisi, amaservisi nyine ari karatanga ahantu bagana zizo ugasanga ziko zirasubira inyuma ugiye gutora ikintu matara yacitse, ariko bagira inama bagira bakora ikintu cyose ugasanga amatara ngo aracitse. Abantu biruka. Igikurikira ni umwanya ibintu bitakaza, umwanya dutakaza ikintu kigira gikogwa amatara yacitse, urindira amasaha biruka urindira giti. Iyo umwanya rero ugiye uraba munini utakarisha ibintu n'amahera bari karagenda ahamubwo by'iwacu ni uko tutaratahura neza icyo bita umwanya ingena n'amafaranga aba ariko aragenda mu by'ubutunzi. Abantu bose ntibashoboye uburyo kuza baragura ngo za guperitogene kuza ariko baragira n'igitoro ubona canamwe. Aya matara aracika, urashobora kubona neza imwe nashobora kugira ingaruka no ku maekipima, ni ukuvuga ibikoresho bimwe bimwe, amaorudinateri, amamashini yamaze agashobora gusha kubera ukuza biracika ariko bizana n'inguvu nyinshi, amaze ugasanga arahiye, ugasanga nta na indemnisation REGIDESO ijya ikora. Ni ikibazo yuko warongo REGIDESO bukubita gashi bakara nyine serivisi tuhinduka tukagenda neza. Hanyuma ikindi tubona REGIDESO ko itagira plan de modernisation d'investissement nshyashya yo guhindura iya maekipima, turacuba mu insinga zica mu kuzimu z'imyaka 50 kuva ku badukoronije habaye umuyaga nk'ucitse bakazura n'abarimba bimba hirya no hino. None ibyo tuzigumamo gushika ryari? Iryo shyirahamwe nta plan iragira ryo kugira tuve muri ibyo bintu bya kera, tuje muri bishasha bishobora gutuma umuyaga utagumucika.
Inzamba.
Turabandanye nano makuru. Kuva kwa kabiri w'indwi ibitaro bikuru bya Rumonge biramutswe ubuyobozi bushasha. Abo bayobozi bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa gatanu ramukiza uyu mwaka. Ibitaro bikuru bya Rumonge bihinduriwe abayobozi inyuma yaho habereye ukutumvikana hagati y'ubuyobozi bwahahora n'abakozi, aho bamwagiriza ko amafaranga arenga miliyoni 70 yakuye kuri konti y'ibitaro, amafaranga atawuzi ico yakoreshejwe. Abo bategetsi bakuwe inyuma y'urugendo ruherutse gukorwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu kuri ibyo bitaro. Inkuru twateguriwe na Tifine Kaniwabo.
Abo bategetsi bashasha b'ibitaro bikuru byo mu Rumonge ni muganga Mose Bantama umuyobozi, hamwe na Isaac Mbonihankuye umuyobozi w'igisata cy'intwaro n'ubutunzi. Abo bategetsi babiri basubiriye muganga Ernest Nditoreye yahora arongoye ivyo bitaro, hamwe n'umufasoni Ange Dusabe yari umuyobozi ajejwe intwaro n'ubutunzi. Abo bategetsi bashasha bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu inomero 100/33 ryo kuri uwa gatanu ndamukiza uyu mwaka w'2022. Iryo genwa ryabo bategetsi bashasha rije inyuma y'ukutumvikana hagati y'abarongoye ibitaro vya Rumonge hamwe n'umurwi ushinzwe itunganywa ry'ivyo bitaro n'abakozi bose b'ibitaro. Uko kutumvikana kwaturutse ku mafaranga arenga imiliyoni 79 mu mafaranga y'amarundi yakuwe kuri konti y'ivyo bitaro, ariko umuyobozi ntiyashobora kuvuga ico yakoreshejwe canke aho yagiye. Uwo mwumvikano muke watumye umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwa ikiza sida muganga Sylvie Nzeyimana agendera ivyo bitaro itariki 30 z'ukwezi guheze kwa ntwarane.
L'objectif de cette descente c'était justement d'être sur terrain pour s'enquérir de la situation qui prévaut à l'hôpital, dans quel climat l'hôpital est en
réalité. Mbere y'urugendo kuri bitaro kwa rugira tuboneye uko bakora ngene bakira abagwayi, ariko twari dufise amakuru ko ibintu tariko bigenda neza namba ko bagwayi batakirwa neza nk'uko bikwiye. Twaganiriye n'abakozi batari bake mbere n'abarongoye abandi batugiye ko hari ingorane nyinshi, ahanini zitumwa n'uko abategetsi b'ibi bitaro batabifatamo neza nk'abatware nyabo koko.
Igenwa ry'abo bategetsi bashasha rikaba ribaye nyuma y'indwi imwe gusa uwo mutegetsi avuye kuri ivyo bitaro. Amakuru ava mu bakozi bo ku bitaro vya Rumonge avuga ko bashimishwa n'igenwa ry'abatware bashasha bongera babaha ikaze, basaba ariko ko abategetsi bagirizwa ubunyonyezi bokurikiranwa n'ubutungane. Amafaranga y'ibitaro angana n'imiliyoni 79 yakuwe kuri konti atansiguro akagarukanwa.
Ureti kwiye kwitwarira mu butungane abo bayobozi bahora batwara ibitaro bikuru byo mu ntara ya Rumonge, kuko ngo bagirizwa kunyuruza amatungo ya leta. Ibyo bishikirizwa n'umushingwamanza Jean de Bigirimana. Kubwiwe ubutungane bukwiye gukora na cyane cyane butavanguye atagutinya igitsure cy'umutegetsi kanaka. Uwagirizwa ubwo bunyonyezi intare mu kubite mu gahanga bataravye umugambwa akomokamwo ni mu mwumvirizi.
Ingingo yo gukura abarongoye ibitaro vya Rumonge ni ingingo nziza cyane, ariko ni ingingo idakwiye yonyene. Mu gihe mu makosa yakozwe nabo bari barongoye ibyo bitaro havugwamo ubunyonyezi bw'amafaranga ya leta, ni kuvuga rero icyo cyo kubakura n'ibyo cyari cyihuta, ariko hambavu y'ivyo ni ngombwa yuko ubutungane bukora akazi kabo. Nica cyane bataravye yuko abo bantu bahora barongoye ibyo bitaro babegereye umugambwe shabari umugambwe uri ku butegetsi, ko turazi yuko hariho ingendo mbi yo gukingira ikibaba abantu baba ari mu mugambwe CNDD. Igituma ubutungane bukwiye gukora akazi kabwo mu gihe vyoboneka yuko abo barongoye ibitaro bakojeje na ubutunzi bw'ibitaro, nica cyane mu kunyota tora mu kunyuruza amafaranga yatezwe gukoreshwa, byumvikana yuko baba bakoze ivyaha bisanzwe bihanwa n'amategeko mpana vyaha y'u Burundi, anacho bituma dusaba yuko ho amatohoza yigenga y'ubutungane amategeko akurikizwa, basanze bagira icaha bakabihanikwa, kandi muri ivyo bihano hakamo gusubiza amafaranga ya leta baba banyuruje. Naho rero dusaba yuko hambavu yuko babakuye abaseru kya leta boheza bakavugana n'abajejwe by'ukurikiza amategeko bagasuzuma yuko atakunyonyeza amatungo ya leta byabayemo, ariko muri byose bigakogwa ataka mwana wa mama hakurikijwe amategeko asanzwe atomoye kuri mwene ivyo bibazo.
inkuru ya nyuma ya no makuru amasoko agera kwa 3 n'amahegitari atari make y'imirima byarononekaye biturutse kungura nyinshi yarayiguye mu ijoro ry'ukuru no wa 4 ku mutumba higiro rya zone rutongo muri commune Muhuta aho ni mu ntara ya Bujumbura abanyagihugu bakaba bari mu kangara tete. Inkuru ya George Nimenya.
Bintu birabaye nabi mfuri irabaye na iba imirimo irayokeye kose
aho ni ku gacimbiri muganza ku mutumba higiro zone rutongo aho mu ijoro ryo kuri wa 4 imvura yaguye yahitanye amasoko abanyagihugu bavomamwo imangazika bononeka co kimwe n'imirima yononekanye myinshi cane abanyagihugu kuri uyu mutumba bakaba buze ayo bacira nayo bamira.
Mvuri kuyo na mwansi la hitanye ibintu amahanga nakuvuga amasoko abenegihugu bahora bavomamo yose yagiye si soko riri hepfo yaho yuwahutse atwara umutumba segiteri ntira ryagiye hariho n'irindi soko ririmo Nyabitsira ryose ryagiye hari ahantu munsi yo kwambunwa hatwitse imanga nini mirima yose yagiye ibintu byononekaye cyane kweri bimeze neza abenegihugu bari mu kangaratere
abenegihugu bagasaba ko bugarukirwa ko kuko batashobora kubaho batagira amazi
ufashe kuko murazi kwa bene gihugu ata mabombo ata amazi bafise ariko ikibazo kidasanzwe.
Uruganda rwa radio Inzamba agatakawe rwarondeye Domitire Ntunzwe n'Imana musitanteri wa komine Muhuta kugira atange umuco ku kigiye gukorwa kugira batabare abo banyagihugu bari mu kangira tete ariko ntitwashoboye kumuronka.
Urakoze Jean-José Nimenya koriyo nkuru rero duciye dusoderera kano makuru ndabashimire ko mwadukurikiye ari sakimana mwari kumwe ndabisubirije amahoro iwanyu mwese naho utaha.